tutandukire ku makuru ya nkuru nababwira yerekaye icegeranyo ca icishira hamwe ntanira gateka kazi na muntu Human Rights Watch yasohoye yemeza yuko u Rwanda rukomeza kwegeranya no gupfunga abantu ku buryo budaciye mu mategeko cane cane mu mugwa mukuru Kigali mu bafashwe ngo harimo abana bo mu ibarabara abacuruza imibiri yabo hamwe n'abahuza ibitina babisangiye ndetse n'abadandaza utudandaza duto duto batembereza mu mabarabara bakavuga yuko ngo bapfungiwe ku kigo ca Gikondo benshi bita kwa Kabuga. Ibi bikorwa byo kwegeranya abo bita abiyerereza ngo byakozwe cane cane mu gihe hitegurirwa inama y'ibihugu bihurikiye mu muryango w'ibihugu byahoze bitwagwa n'Ubwongereza n'ivyo bicuditse Commonwealth. Human Rights Watch ikemeza yuko yasavye mu bushikiranganji bw'ubutungane uburenganzira bwo gushika Gikondo n'ibindi bigo bifungirwamo abantu ndetse igasaba leta n'ingingo yoba yarafashe mu gutorera umuti ikibazo cabo bantu bato bato bahohoterwa ariko rero ngo ntiyaronse inyishu. Navuganye n'umuvugizi wa Human Rights Watch ku ruhande rwa Africa Lewis Mudge ambwira yuko atari ubwa mbere bakora icegeranyo ku bibera kwa Kabuga kandi ngo bino bafise impamvu babikoze kuko bashaka guha ubutumwa abari bagenewe kwitabira inama ya Commonwealth.
Well, we've been doing research on Kwa Kabuga for a number of years.
Tumaze imyaka itari mike dukora amatohoza kuri Kwa Kabuga ku bantu batubwiye yuko begeranijwe bagafungwa imbere y'inama ya Commonwealth mu nyuma yabo yunguruzwa itariki nk'uko muvyibuka. Ibiganiro twabikoze hagati y'ukwezi kwa kane gushika mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka, batubwiye ko begeranijwe bagagufungwa kubera iyo nama. Bamwe bakavuga yuko icyo gihe babwiwe ataguca hirya ko bagomba gufungwa kubera iyo nama ya Commonwealth. Leta ikaba yasa n'uko yashaka gukubura kugira ngo irabe aho ibanyegeza mu gihe cy'inama kugira ntihagire ubabona.
Ngo kugira ntibaboneke, mwasanze ari bande batumberwa muri uko gufatwa?
The people that are held in Kwa Kabuga are really
abantu bafungiye kwa Kabuga benshi n'abantu b'intege nke kandi bameze nk'abatagira ikibanza mu kibano. Benshi n'abantu bo mu ibarabara, abatembereza ibicuruzwa, abantu bakora mu masoko atemewe. Twaravuganye kandi n'abantu bafise inyifato mpuzabitsina itamenyerewe nabo nyine bafunzwe. Benshi atari kubera amategeko ahubwo kubera ukuremerwa mu kibano ugasanga birukanywe. Abo bose bakavuga ko babwiwe igihe bari bafunzwe yuko hari kubera batagaragaza umuco nyarwanda.
They were told while in detention that they were not reflecting Rwandan values.
Uvuga yuko mutagira uburenganzira bwo kubonana n'abafunzwe, none ibi mwabibwiwe nande? Ninde abaha amakuru y'ibibera kwa Kabuga?
We spoke with for this report we did speak with former detainees.
Oya kuri kicegeranyo twaravuganye n'abigeze gufungwa. Icyo bamenya nuko nanje ubwanje nirukanywa mu Rwanda mu 2018. U Rwanda n'ubu n'igihugu kigoye cyane aho bitoroshe ko abantu bavugisha ishyirahamwe nka Human Rights Watch. Ariko kuri kicegeranyo rero twaravuganye n'abahora bafunzwe, tuzabandanya kuvugana ariko ntituvugana buri gihe ku buryo byoduha kumenya igitigiri nyaco cy'abahafungiwe.
Numbers of people who are held in detention on a constant basis. That was the point I was trying to make.
Human Rights Watch nta muntu ifise ku rubuga, murumva rero ko muhabwa amakuru na bene gufatwa.
Well, Human Rights Watch always relies on information given from the victims. I mean that
Human Rights Watch yamigendera ku makuru ihabwa n'ababa barahuye n'ikibazo. Iryo ni ryo shingiro ry'ibikorwa byacu. Mu Rwanda tuhakorera kuva kera. Twashinze ibiro mu 1993 imbere ya Jenoside i Butare. Ariko rero twahavuye tugira ibyago byo kugarwa, ariko tubandanye dufise abantu benshi dukorana mu gihugu, abantu tubandanye tuvugana.
None ibyo bene gufatwa ubwabo baba bivugiye mushobora kubyizera gute?
Dukora ibintu bishobora kwizerwa kuko uwo wese tuvugana turaheza tugaca mu zindi nzira nyinshi kugira duhenyuze ibyo aba yatubwiye.
Lewis Mudge, twagerageje rero kurondera abategetsi b'umujyi wa Kigali kugira ngo twumve icyo bavuga kuri icyo cegeranyo cya Human Rights Watch, ntibyashobora kudukundira.